Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ikaze ni gwanyu mwebwe mwahisemwe ibiganiro vya Radio Indundi Culture tunabaye ikaze muri aya makuru mu rurimi rw'Ikirundi hagaza hanini kuri ibikuru bikuru. Imiriri ibandanya gutera amasoko n'ibibanza by'idandarizo mu bice bitandukanye by'igihugu iyahuye n'ico cago kuri uyu wa kabiri ni soko ya Kinindo mu mugwa mukuru Butunzi Bujumbura ahakozwe ko ni gice cahadandarizwa amamatera. Imusha zo kugendesha amapikipiki n'amakinga hatemerewe na bose mu bice bimwe bimwe byegereye hagati mu gisagara cha Bujumbura zarahagaritswe zose kuva kuri uyu wa mbere nk'uko biri mu itangazo ry'uburongozi bw'iyo ntara. Imvo ngo nuko hari zo basanze ari za magendu ariko abagendesha ibyo byuma bafata iyo ngingo nk'iyije kubabangamira. Tunabafitiye inkuru y'amagara y'abantu nk'uko byama iminsi yose ya kabiri umunsi tukavuga ku ndwara y'ubusununwa. Ibyo byose ni mwidoni yayo agarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubere Intwari ijwi ni rya Odilon Hejimana.
Radio Indundi Culture
nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru. Isoko ya Kinindo mu mugwa mukuru w'Ubutunzi Bujumbura yatewe n'umuriro kuri uyu wa kabiri imbere y'umutaga igice cyahadandarizwa amamatera hakaba hahiye hatari hato. Umuriro gushika ubu abahegereye bavuga ko hataramenyekana icyo wavuye ko abadandazabo bakaba bashikiriza ko babandanya guhomba bakanegura nuko ubutabazi bwo kuzimya buteba bagasaba ko ibibanza nk'ibyo by'ubudandarizo leta yoraba uko yobikingira gusumba be n'izo mpanuka. Umushikiranganje ajejwe iby'ikigega cya leta Lendi Kumana yahaserutse nk'uwaserukiye leta akaba yashikirije ko amatohoza yatanguye gukogwa. Kristalize Harerimana
neza na neza hari igihe cy'isazi n'inzirenga gato aho umuriro waduka mu gice kidandarizwa mu matera mu isoko ya Kinindo iri muri zone Kinindo komine Mugere y'intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bakorera muri iyo soko bavuga ko babonye umuriro uduga batazi ikiwuteye nk'uko nabivuga.
Babonye umwotsi hejuru uduga rero abantu bashaka ko mino ngusoko irahiye umwotsi twabona hejuru twabonye kungene byatanguwe twe twabonye umwotsi uduga ariko rero hasi hose hari hamaze gusha.
Abadandaza baciye bihutira kuja kuzimya ariko batakuwa amazi. Igipolisi kijeje gukinga impanuka caciye kiza gufasha kuzimya naho abo badandaza bavuga ko kitanyarutse kuhashika.
Bica twirukanga mu vyukondera amazi ngo tuze kuzimya ariko mu kwaka waguruka n'amazi tugiye kuyarondera ntitwayashikanye umucano utarashikira ibibanza byacu.
Mugabo kugira iyo izo modoka zikizimya moto zize haciye umwanya ntizasohoke zizubonye.
Hacenge iminota ingahe?
Abadandariza muri iyo soko basaba ko leta y'u Burundi yogerageza hakaboneka imodoka izimya yamira impande y'isoko kugira abanyagihugu bareke kubandanya bahomba.
Ikintu twosaba muntu umenga hafi y'isoko hoguma kubera bino bintu mbona byateye mu masoko yose. Hafi y'isoko muntu umenga hogomeza imodoka hafi kizimyamoto ku buryo k'uwo muriro wadutse imodoka ziri ngaho hafi zica zigira ubwo nyene nta bintu byinshi birononekara.
Ku ruhande rwa leta umushikiranganji w'ikigega cya leta yahashitse bakiri ko bazimya uwo muriro yahumurije abadandaza. Alandi Kumana yavuze ko atokwihutira kuvuga icateye umuriro ariko bagiye kwihutira amatohoza y'icawuteye kandi abariko bashikirwa n'ivyo vyago leta izokwiga ikibazo cabo.
Tubanza cambere cyo goza ababuriye ibyabo ngaha ibisigaye cyo byavuye ko nibaza ko byoza mu matohoza agiye gukogwa. Ikindi nuko twamenyesha yuko leta iri kwirakurikirana hafi cyane ibiko birabo nibaza ko vuba ashobora gusohoka ingingo zijanye n'ingenzi kinga nibaza ko ari ibyo twovuga. Icyo byavuye ko icyo gihambaye twavuze yuko amatoza agiye mu byo leta igiye kwiyumvya ngo mwibishike abene gihugu kuko leta ni wewe ni jewe. Nibaza yuko leta mu byo igiye kwiga ni byo ikorera ko nibaza ko nico kibazo kigeza kuciyumvira.
Imiduga ifasha kuzimya izwi nka kizimya moto igera kuri 5 niyo yaraho kuri iyo soko hamwe n'ishyirahamwe rijeje gukinga impanuka mu Burundi kuri ahoje. Tubibutse ko mu mpera z'indwi iheze hahi ibibanza bibiri vy'idandarizo vyubatswe kijambere bizwi nka Galerie Ndayizamba na Le Parisien.
Tukiraho nyene mu gisagara cha Bujumbura impapuro zitanga uburenganzira mfata kibanza bwo kwinjira mu gisagara kubagendesha amapikipiki n'amakinga zaraye zihagaritswe Joseph kuva kuri uyu wa mbere. Mu itangazo buramatari w'intara ya Bujumbura yasohoye yasiguye kwimva ruko hari abiganye izo mpusha mu buryo butemewe n'amategeko. Muri iryo tangazo umutegetsi amenyesha ko abifuza gusaba kandi mpusha bo kwitura ibiro vya buramatari kugira higa ukuntu bozironswa. Akaba kandi yamenyesheje ko kubw'ivyo ata pikipiki canke ikinga yemerewe kwinjira mu gisagara itaronse uruhusha rushasha kandi kwimbibe zashinzwe kubagendesha amapikipiki n'amakinga zibandanya kubahirizwa mugihe udafise uruhusha uwo zirenga ko akazobihanirwa hisunzwe amategeko hagataho abagendesha ibyo byuma yamara bafata kwiyongingo ari nkiyije kubaburagiza mu bikorwa byabo kuko atanu kwezi kwari guheze bahawe impusha mfata kibanza bagasaba ko bokoroherezwa kandi kwizo mpusha zokogwa mu buryo butiganwa ari sendayizeye
Bamwe bagendesha ivyo vyuma bashikiriza ko babonye bahagarikwa bakwi vyuma vyabo batigeze bamenya iyo ngingo mu gihe bo bariko bagenda ku mirimo yabo ya misi yose
Kubanje ntavyo narinzi kuko sinkunze gukoresha imbuga kugira ngo shora kubibona Mugabo barambariye ko bigiye gutora umurongo kumbure bashora kuzaduha ubundi burenganzi Naringiye mu mirimo ya misi yose kugira ngo ndabe umujyango kushora gufungura kumishora kuyungunganya muganda yisaka barambariye ahantu za kwiraba
Ivyo rero bakavuga ko bidatahuritse kuko ariho bari bakironswa hizo mushafata kibanza bakabona ko bibajuragiza
Kandi mvuga ko ari kujuragiza abantu kuko nk'upapuro tufise n'upapuro rushasha rushasha rutarenze ukwezi rutanzwe buramatari wa wundi nyene ni wahindukiye umunsi afata ingingo ijyo yagafata izindi ngingo eske kibazo helma cyo gihagaze mu bintu by'impusha ari uburenganzira abantu buzwe bwo kwitegenda
aho bagendesha ivyo vyuma bibaza ikibazo coba kihari gituma umuntu abuza gutembera mu gihe afize ivyangombwa bikwiye
hari nk'ikintu kibabaje umuntu avuye rugo aciye mu gisagara cha Bujumbura agiye mu yindi ntara afise ibipapuro vyose bimuranga ko agiye kuri mission izwi y'akazi ya societe kanaka aciye mu gisagara cha Bujumbura hano hantu nishaje cyago cyahateye kuburyo atamoto nimwe zose yakonyera mu kino gisagara
bamwe mu batashimye kuvugira ku vyuma vyacu yamara bavuga ko hoba hariho nabariko barikika mu kiza mu gushaka gusaba ibiturire kugira bareke ufise ico cuma rengane abagendesha ivyo vyuma bagasaba ko bokoroherezwa kuko bibasahiriza hamwe nuko hizo musha zokogwa ku buryo budasubigwamwo
babona ama déplacement yanga Bujumbura ya gore nibaza ko boca babwira vuba kuko natwe zadusahiriza gutonda ku buzi bw'abandi utu tumoto dukoresha ni bimwe mu bidufasha bigatuma imiryango yacu yari ifunguye kuko amabisi aragoye ariko umuntu abakeneye kubangwa ku kazi ka murundi kugira ngo ashobore kumufungurira uwo munsi
icyo dusaba ni uko uburenganzira bwo kwiyunguruza bwo kubahirizwa kandi bakora mu original nta solution mbona yokunda nibatangishe uburyo kugira ngo icyo gikorwa kijemo ubuhinga uruhusha ntirutigana hanyuma natwe turi ubwo buryo mbona bari kubahira amaboko umugongo
Kwigenekerezo rya gatatu z'uku kwezi k'umunani buramatari w'intara ya Bujumbura yize ndayikengurukiye yari yamenyesheje ko abantu bose bagendesha ivyo vyuma bari bafise impusha basubira kwisasumisha mu kuraba ko impapuro bafise ari z'ukuri kuva uwo munsi nyene bakaba baciye batangura kwisansumisha zone yose irahabwa umunsi igikorwa kikaba camaze iminsi 13
ubu naho mu bijanye n'ivyisuka bajejwe intwaro ku nzego zo hasi muri quartier muco yahoze ari bukirasazi ya mbere ni muri zone kinama komine ntangwe intara ya Bujumbura bahamagarira inzego zibakurira kubafasha mu mahimiriza ku banyagihugu kugira ibikorwa byo guca imifurege yofasha mu kujana amazi ava mu mazi umuntu mbere yo kwirinda indwara ya kolera ubu bavuga ko yagabanutse bishigwe mu ngiro kubera ko imvura yimirije gutasura bafise amakenga kwisubira kongera kwibonekeza kubera ayo mazi aca yirana mu mihana y'abantu Egide nahayo
Nimwe mu makartier agize iyo zone mu mezi aheze yavuzwemo ibitigiye bitari bike by'abagwaye indwara ya kolera ariko ubu ajeje intwaro muri iyo quartier bemeza ko atabagwaye bayo bakiharangwa Makurata Nzeyimana arongo ya mabarabara ya 6 n'igindwi muri yo karti
yaragabanutse kandi ku rugero rushimishije cyane kuko byategwa n'aya mazi mazi yarabuze icyo kekorera itera mazi yarabuze cyane ngo amabomba araboneka naha kama si cyane nta n'umwe ariko ari no kujya mu bitaro ubwo gusa kubera isuku mbona ariko n'ubundi bibandanije ribarike kubera ibyo birengarenga bavomeza ayo mazi n'ibyo bintera amakenga ariko uyu munsi muri iyi minsi turashima
Muri cyo gice cha zone kinama tube mutuyira cyangwa amabarabara acafi y'amazu y'abantu na mifure gitwara amazi harangwa ikiboneka nuko yava mu mihana aheza agakoreshwa muri bimwe mu bikorwa nk'uburimyi birero biteye impungenge abajeje intwaro ko mu gihe cy'imvura iyo ndwara yakorera ishobora kongera kugaruka nk'uko warongoye amabarabara makuru atanze y'Imana abandanya bivuga
tuvise mu frigo kwiye yigira ngo bandanishe na amazi agende urasanga ngunga aka gace karimo umufurigo ugatusanga ifo na umufurigo wa tatuma rasazara n'abandanye mbaga nandi imvura igwe ndazi ko hazo cyabi ngorane wabana banyene impango nibakora usanga bice bigomera Katusanga ya michafu kuko ala usanga ya ruguru barabividuriye mwo katusanga bizi biragomere yare nico gituma cyo tugira ingaruka mbi
ukwezi kwa kanono mwaka abagore 38 nibo baharugwa kwagwa iyo ndwara karere k'ubuvuzi ka Bujumbura. Muri abo 18 bakaba barabo muri yo quartier no hafi yayo muri quartier bubanza iyo zone nyene ya Kinama, nkuko ico gihe byatangazwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu biturutse ku ikoreshwa ry'amazi mabi.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu arabandanya. Umuntu umwe yitavye Imana yishwe n'uwo bavukana ku mutumba muzima ni muri zone Muzenga komine Bururu intara ya Burunga. Amakuru ava kuri uwo mutumba yemeza ko abo bavukana bagwanye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ushira uwa kabiri kubera amatati y'amatongo ari mu miryango. Ibyo bikaba byemezwa n'abajejwe intwaro ngaho ku mutumba muzima, bakavuga ko igihe iryo bararyagwa ababanyi baje gutabara basanganya kwigendera ari kiruruma akaba yitavye Imana bamutwaye kwa muganga. Amakuru ava kuri uwo mutumba yemeza kandi ko akwekwa kwicaha nawe yaciye atungwa nayo yameze, akaba ari kararondegwa n'igipolisi muri ico gice. Inyamiramabi zikaba zazindutsaho muri uwo muryango kugira zibandanye amatohoza. Tubandaniriza aya makuru yacu ku mugwa mukuru wa politike mu bijanye n'indero, aho leta y'u Burundi hamagarirwa kugenda isubiriza abigisha barezi babandanya guheba akazi baja mu bindi bihugu. Bivugwa na Padiri Theophile Ndayishimiye arongoye igisata c'indero muri diyoseze nkuru ya Gitega, akongera agakebura abigisha kubanza kwiheza abamaze gushikayo akarusho kagaragara baronse imbere yo gufata nabi ngingo nk'iyo yo gutakazi. Ni mu gihe avuga ko ingaruka zigenda ry'abigisha bataye akazi rigira ingaruka ku kanovera k'indero n'umwimbo w'amanota kubarigwa, kandi abari hagati y'amajana 200 n'amajana 300 aribo bagiye mu mwaka uheze mu mashuri yo muri diyoseze nkuru ya Gitega. Gitega twakure mugenzi wacu ni Seti Ntanguvu.
Abigisha bari hagati y'amajana 200 n'amajana 300 banataye akazi mu mashure yo muri diyoseze nkuru ya Gitega, bamwe bakaja mu mahanga ya kure mu bindi bihugu. Pati Theophile Ndayishimiye arongoye ibiro bijeje ndero muri diyoseze nkuru ya Gitega ashikiza ko ibitigiri nyizina bigoye kumenyekana mu gihe uko buca bukira, ariko abo bigisha barezi babandanya guta akazi. Yerekana ko harimo n'abaheba akazi bagiye aho babona akarusho, abandi babitewe n'umuruho w'urugendo mu gihe bakorera mu makomune ya kure. Uburyo bwo kwiyunguruza nabwo bukagora. Patrick Theophile Ndayishimiye atera kamo gutyo leta kwihutira kugenda isubiriza abo bigisha barezi, kuko icyo gihengeri kitabura ingaruka mbi ku kanovera k'indero n'umwimbu w'amanota ku banyeshure. Aho akavuga ko n'umwimbu mu kibazo cha leta cy'umwaka w'icenda uyu mwaka ka uheze utashimishije. Kuri abo bigisha batakazi baja mu bindi bihugu, Patrick Theophile Ndayishimiye arabakebura abataragenda akabwira kubanza kwiheza ko abamaze gushikayo uko harakarusho kagaragara bakuyeyo imbere y'ugufata iyo ngingo y'ugutakazi. Anise ntago bigitega hadwe ndikituyo.
Anise ntanguvura kenuye. Amasoko ya leta azohora ca ku buhinga bwa none biciye ku rubuga rw'ubushikiranga bw'ikigega ca leta IGP ruzotangura gukora kuva mu mwaka uza. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Lendi Kumana yugurura indwi yahari wa masoko ya leta kuri uyu wa kabiri asigura ko ivyo bizotuma itangwa ry'amasoko ya leta rica mu muco yugururirwa bose ababyifuza bose bamenye ibisabwa n'ivyisungwa mu guhiganirwa amasoko ya leta. Ivyo birenemezwa n'urwego rujejwe itangwa ry'amasoko ya leta iyo tamiratuze.
Nuburyo buje gutuma itangwa ry'amasoko ya leta rinyaruka kandi ribamwe umuco nk'uko umushikiranganje w'ikigega cha leta arendi kumana vyemeza. Jean Claude Nduwimana arongoye igisata kijeje itangwa ry'amasoko ya leta ARMP mu mfunyapfunyo y'igifaransa, yongera koko ka mwana wa mama n'ibiturire bizohagarara.
Kuva mu mpaporo uja muhinga bwa none nta muntu azoba kiva mu cankuzo aza ibujumbura, nta muntu azoba ciruka n'abantu canke baza kubona n'abandi kugira bogira vya kamwana wa mama canke ibiturire.
Jean Claude Nduwimana amenyesha kubwo buhinga bushasha bujana no gutunganya gushasha amategeko.
Tuzatunganya neza amategeko mashasha ajanye n'ibihe, ko murabona yuko nyuma y'imyaka ndwi iheze itegeko ryari rihari ryaremejwe, hamaze guhinduka ibintu byinshi ku isi cyane bituma dutunganya neza amategeko tukaja ku gihe, ndetse tugakoresha n'ubuhinga bwa none mu gutunganya amasoko ya leta.
Ubwo buryo bwo gutanga amasoko ya leta biciye ku buhinga bwa none bise IGP buzoja mu ngiro kuva mu mwaka uza w'2027.
Yotamira tuzura kenuye bamwe mu bashinga amateka bo mu ntara za Bujumbura butanyerera na Gitega bemeza ko hari ingorane zimwe zimwe ziguma zibonekeza muri izo ntara nk'ikena ry'ifumbire inzoga zigeramira amagara y'abantu ibiciro by'ibitegwa njabukamazi biri hasi hamwe n'ibibazo mu rwego rw'ubutungane ibyo bakaba babishikirije inyuma aho bagize ingendo mu ntara bamukamwo mu kiringo cy'akaruhuko k'abashinga amateka mu kwezi kw'indwi uyu mwaka aho umukuru w'inama ashinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe yasabye ku bw'abanyagihugu go rwego ruvugira kwababijejwe bokora ibishoboka ibyo bibazo bive mu nzira aho yahagaze nko ku kibazo cy'inzoga zigeramira amagara y'abantu akaba yasabye umukuru w'igihugu guhubu bashizindi nzego ngo izongorane zituzwe Claire Yakankundi
Ivyo bashinga amateka bakomoka mu ntara za Bujumbura, Butanyerera na Gitega bahuriza ko ni bibazo biguma bigaruka nk'ikena gifumbire hamwe n'inzoga zimwe zimwe zigeramiye amagara y'abantu. Umushinga amateka Dieudonné Bizimana wo mu ntara ya Bujumbura yagarutse no kubijanye n'ibidukikije nk'uruzi rugeramiye abanyagihugu.
N'uruzi nkanda rugeramiye abenegihugu bo muri zone ya Rukaramu na zone Mutimbuzi eka mbere n'ikibuga cy'indege. Ivyari byakozwe byararengewe maze subira kugera mira babene gihugu
ni mugiye Nestor Musafiri wo mu ntara ya Butanyerera werekanye nk'ibiciro biri hasi by'ibitegwa njabukamazi nk'ikawa n'icayi ibihurizwa ko yamara n'izindi ntara
kawa hamwe hamwe zagiye zirarandurwa muri kahise n'icayi ari naho twasanze icayi cyagiye kirahura n'ingorane ahabene gihugu bashikirije yuko amafaranga y'iciro ku cayi ari make yuzuzwa kugira ngo babandanye bafise umwete wo kugikorera akaba rero n'uguhembwa batevye mw'ivyo bitegwa njabukamazi
umushinga amateka Venant Manirambona wo mu ntara ya Gitega akaba yahagaze ku bibazo mu rwego rw'ubutungane
na za ntambamyi zo mu butungane bagira bati naho turiko turakora turabona yuko umwenegihugu atarashobora gukingirwa neza n'amategeko berekana yuko by'ukuri hogira igihinduka
umukuru w'inama ashinga amateka Daniel Gelaz Ndabirabe akaba yasavye ko ikibazo c'ukubura ifumbire cova mu nzira
ko butungane bwo kongera koko ukitora makosa ugahagurukira koko ukagutungane gukingira abene gihugu dusavye uburongozi bukuru bw'igihugu ko bwo fata ingingo bagahereza inguvu abarongozi b'intara abarongoye amakomini abarongoye amazone abarongoye imitumba kugira ngo bya biyoga bituzwe mu gihugu
ikindi yasavye nuko inzego zibijejwe zo kwiga ikibazo c'ibitegwa njabukamazi diraba uko vyogenda Ndabirabe ku izina ry'abanyagihugu abashinga amateka baserukira akaba yagize n'icashikiriza ku kibazo kiri mu rwego rw'ubutungane n'inzoga zigeramiye amagara y'abantu naho biruko mwibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha mu mwaka w'amafaranga 2026 ushuri w'2027 n'intwi mu ngingo ya 91 herekana ko ivyo binyobwa bihagariswe bibujijwe ku butaka bw'u Burundi
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru yihariye iby'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri umunsi tukavuga ku ngwara y'udusununu bita verru mu rurimi rw'igifaransa muganga Jean Berkimas ntihebu wayo yanonose iby'indwara z'urukoba amenyesha ko iyo ndwara ifatira ku rukoba yibonekeza mu bice bitandukanye nko mu maso no mu bihimba by'irondoka hamwe n'ahandi muganga ntihebu wayo asigura ko hari aho haza uduhere dufise ibara ryirabura inkuru yihariye iby'amagara y'abantu y'uwo munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Nkuko bishikirizwa n'umuganga yanonoso iby'indwara z'urukoba indwara y'udusununu ni indwara yibonekeza ku mubiri kandi abara akabyimba mbere gasa n'ibara ryirabura
ku ndwara y'udusununu tuza ku mubiri
haravyimba ko tuvyimba duto duto tudasa n'urukoba hara usanga kirabura hara usanga kagumye hara usanga koroshe bivanye naho kari
ico mumenya coco nuko iyi ndwara izwi kuva kera cane itangwe kuvugwa haraheze imyaka 2100 mbere y'uko Yesu Kristo abaho
muganga Jean Berkimanse ni hebu wayi avuga ko hari ibice by'umubiri iyo ndwara ikunze kwibonekezamo ahagaruka nko kugice c'amano no ku ntoki
turaza cane cane ku ntoki canke ku mano ugasanga tumeze kujya
rya kwishugwe rya shamitse ucumenya niko kantu kamye ku rutoki canke kiganza canke kubano tugaca tubira utubara twirabura ariko tukaba twinjira mu rukoba
ahandi yo ngwari ifata ni mu birenge kandi irababaza nkuko uyo muganga bandanya bivuga
hari ico twita amasumuno yo mu birenge inzo nazo zinjira imbere kubera zirababaza kuko zirinjira mu kirenge hanyuma aho umuntu ahanyorera yambaye ibirato ugaheza ugasanga haragumye cyane hanyuma bikamubabaza
indwara y'udusuno nishobora kandi gufata mu maso hamwe no ku munwa
hariho utumenyerewe cyane tuza ku maso ni duto duto kenshi usanga twirabura hanyuma bundi bwoko n'udusuno n'uduto duto usanga kaduga cyane cyane mu maso mugaho ugasanga gakuru kamenya n'akantu kagahembe kashinze turakunda kuza ku maso cyane ku munwa hari no tundi tuza rero iruhande y'inzara turuka cyane ku bubana canke abantu bakuze usanga bajya inzara kenshi birababaza cyane
hari n'ubundi bwoko bw'udusununu bufatira mu gihimba cirondoka aho iyo yanonoso ingwara z'uruko bavuga ko bufata abana n'abakuze
hari ubundi bwoko rero butarahagaragara abantu badakunda kubona nico bita condylome zo condylome no bwoko bw'amasununu mugabo buza ku bihimba vyirondoka vy'abagabo canke vy'abagore haba kubana canke kubakuze ivyo navyo biragwira birahari
ingwara y'udusununu bita veri mu rurimi rw'igifaransa ni ingwara ihari mu Burundi kano ku isi gushikuba amakuru atangwa n'abanonoso y'ivyingwara z'urukoba avuga ko abantu bari hagati y'ibice 12 aribo bagwaye iyo ngwara ku isi
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye ivy'amagara y'abantu wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa makuru mu rurimi rw'ikirundi nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane